twebwe urya rwandiko je uko nabibonye niho nari narabikurikiranye n'urwandiko ubwago ari gwiza ariko sinibaza ari ugu ruhande rumwe utari dushyigikiwe n'urundi ruhande ariko uvuga leta y'Ubujumbura sinzi ko aricyo ruzomara nacyo gituma nogaruka mvuga nti ikibazo saho kiri ikibazo ni gute abakuru b'ibihugu muri karya karere boshobora gufasha kugira ngo leta y'Ubujumbura yemere ibiganiro no kuvuga abaganira atacho atanguvu basa nabanganya ngo bumve ko leta y'Ubujumbura yumve ko ikeneye abayigwanya abayigwanya bumve ko bakeneye leta y'Ubujumbura no kuvuga ibyo bitabonetse bishoboka nta bigonero bishoboka je ni bazako ari coro gikuru coshoboka yacu ni bazi kindi kibazo cyoshoboka gute igihe ibihugu bihurikiye muri ONU byananiwe gushira mu ngiro ingingo yari ntoya ukonye kwasoda abapolisi 228 mu gihugu kuntu ubumwe bwa Afrika bwananiwe kurungika bya 5000 by'abasirikare n'abavahinga baza kuravya cyaka kazi na muntu bikabatakwa amazi n'ubuhaza bishobora gute
kubwanyu
kibazo cy'u Burundi kiracyarakananira abahinga
kubwanyu mushyana Frederic bamvuga inyumvira murabona ko muri iki gihe abo basirikare muri ko muvuga na abapolisi bishira mu mpuzo bakungu bakeneye mu Burundi muri iki gihe
ukenegwa no kuvuga babona umutekano mu gihugu cy'u Burundi wowe uraba inyuma uwo vuguti na umutekano riho ariko burya ari ikibazo nyamukuru nta kwishira no kwizana kuri mu gihugu cy'u Burundi nta muntu avuga icyagomba nta muntu akora icyagomba basa nabantu bahoshwe basa nabantu bari mu nyororo ku buryo byose bigenda nabi hari habashinzwe umutekano batashinzwe umutekano bagira ibyo bashaka ubutunga ntibukurikirana
mwavuze mu ntango ko ta Burundi eka n'abatavuga rumwe nayo batanganya inguvu aho ntimwavuze ko nibiganiro bidakenewe rero
urumva gukenerwa birakenewe none nyinshi yo bahe no kuvuga kuryango ibyo biganiro bibihabwirizwa kuba inguvu ziva handi zikasunika Bujumbura ikemera ikagenda kuganira n'abatavuga rumwe nayo
leta Burundi ivuga ko ibigari ibiganiro byabaye mu Burundi kandi gasaba ko ivyo bigano vyo kumurirwa mu Burundi aho mwebwe muvuga kwiki
nibishoboka wewe urabe ingene birirwa baratora abantu kuberako bibahose kuvuga ibyo bitagenda neza wibutse wa mu député jo bundi yagira ingorane yavuze mu namashinga amateka bitagenda neza kandi arimo namashinga amateka kandi ariko kazi kiyo
kubwanyu inyishyo yova he ibiganiro imishikano ihuza barundi iramaze ikiringo kirenga umwaka n'igice ntacavuyemwo inshuro zose zitanu ziraringanye ubwo ntimwamuka murondera umuti aho utari
girango ariko nuko tuba twemera ko ibiganiro ari wo muti kuko abavuga bati inyishyo yaba igihugu kigenda nabi bose bakabona bati igihugu kigenda nabi ugende ku munyagihugu aba mu Kirundo wundi aba imakamba wundi aba mu Rutano wundi aba yobanza ubabaze wundi ari gitega ati mubona ibintu bimeze gute abatari mu mugambo twara batahubegamiye atamigambwe begamiyemwo bazokubwira icyo babona
igihe mwari yarusha umuhuza arabahaye urutonde rw'ivyo kwigwa muri ivyo navyo hari ukuntu hotegurwa amatora yemewe na bose ariko amatwa dusumira imigambwe myinshi nta banywanyi ifise ubwo urwo rutonde nirwo bitavye ivyo biganiro bifuza kuganira ko
icyo ni ikibazo cy'abantu baza kuganira abanywari abatagira abanywanyi hari abafise abanywanyi nibyo ubu hari ikibazo mbega ibiganiro byo hagati yande nande
Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari vice president wa Burundi murakoze cyane gose kukanya mu haye radio ijwi rya Amerika
murakoze mukorego.